Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Amahoro iwanyu bakunzi b'amakuru ya Radio Inzamba agateka kawe tubahikaze kuri no sango ryo kuri no wa kabiri ngenekerezo rya 2026 ndamukiza mu mwaka wa 2022 ano makuru tuyahere kuri zino ngingo nkuru zikurikira umunyururo w'uguherayo be ni hadabu y'imiliyoni 10 z'amarundi nigo rubanza rwasomwe na sentare nkuru ya Ngozi rwaciri uwitwa Elia Irakoze umusore yagiriwe icaha cyo kwica umwana w'umwigeme w'imyaka 16 yabanje kumushurashuza imyaka ibaye indwi mu Burundi habaye imyirekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza yahoza kwa Burundi hari kwigenekerezo rya 2026 z'ukwa kane mu 2015 abari mu mashira hamwe yatanguje iyo myirekano bavuga ko yaranzwe n'ugusesa maraso y'abayitavye byakurikiwe n'ubwicanyi bw'agahomera bunwa bikozwe n'inzego z'umutekano murakurikira Maître Vital Nshimirimana yararongoye ico bise halte au troisième mandat mu Gifaransa amadosiye agera ku 750 y'abakozi ba leta niyo aherutse guhagarikwa n'ubushikiranganji bujejwe abakozi n'akazi umushikiranganji Tade Ndikumana aburongoye yavuze ko basanze bahembwa badakora murabikurikira mwido nido nsubiye kubaha ikaze mwese
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
imyaka indwi irarumanye hatanguye imyerekano yari igamije kwiyamiriza ikiringo cha gatatu c'uwahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza hari kuwa 2026 ndamukiza mu mwaka wa 2015 ico gihe niho amashirahamwe yadaharanira ivyicaro vya politike yamagarira Abarundi kuja mu mabarabara kugira ngo biyamirize ico kiringo cari gihushanye n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi be n'amasezerano y'Arusha ako kamo karitabwe n'abatari bake na cane cane mu gisagara ca Bujumbura igipolisi n'izindi nzego z'umutekano zaciye zirara mu bantu zirasa bamwe mu gwaruka gwari gwitavye iyo myerekano mu makartie yo mu gisagara bimwe mu zaranze iyo myerekano tubibaze Beni Akserakano
igenekerezo rya 2026 z'ukwezi kwa kane riri mu magenekerezo ntibagirwa mu mateka y'igihugu c'u Burundi mu mwaka wa 2015 kuri uwo munsi nyamashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike yahamagarira Abarundi kuja mu mabarabara kugira ngo biyamirize ikiringo ca gatatu c'umuyisi Petero Nkurunziza ataguhima abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na leta hamwe nabo bose batari bashigikiye ico kiringo barashwaye amabarabara mu mutekano ntangere ako kamo kari kitabwe cane cane n'ababa mu gisagara ca Bujumbura kavuye gatandukira izindi ntara ka Bujumbura na Bururi ico gihe abajejwe umutekano basa n'abari amavubi kuko barasa mu bari bari mu myiyerekano batarabira ngo ninaka abantu amajana n'amajana barishwe barashwe n'izo nzego z'umutekano muri abo bishwe haravugwa cane abana babiri Jean Nepomuscène Komeza Amahoro hamwe n'uwitwa Trésor inyuma yo guhakwa gutembagaza ubutegetsi ku igenekerezo ya 13 Rusama muri uwo mwaka nyene ibintu byarayangaye amaradiyo yaraturiwe ayandarugagwa abatavuga rumwe na leta abamenyesha makuru barenga ijana baratabaromoka bahungira mu bihugu byo mu karere mu Burayi Amerika n'ahandi icyo kiringo cha gatatu Petero Nkurunziza yaciye agiye Abarundi n'amakungu basemerera kuko babona ko kizotera ingorane aho twovuga ishyirahamwe ry'abanyaburayi leta zunze ubumwe za Amerika tutibagiye ishengero katolika yabona ko kwihagira ikiringo cha gatatu cari kije gusambura igihugu na cane cane ko caca kubiri n'ibwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano y'Arusha
urakoze Beni Akserakana inyuma y'imyaka indwi imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza itanguye amabi yagahomera bunwa n'ubu aracabandanya ivyo binegurwa na Vital Nshimirimana arongoye urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu Force ayo mashirahamwe yari mu batanguje iyo myerekano abanywanyi batari bake bayo bashirahamwe bakaba barangajwe abandi bakoregwa amabi atandukanye Vital Nshimirimana agahanura inzego z'igihugu ahereye ku mukuru w'igihugu kwikubita agashi bagakora ku neza y'abanyagihugu bose Vital Nshimirimana
kugeza uno munsi nta kintu na kimwe cahindutse mu byerekeye agateka kazi na muntu mu byerekeye kubaha n'ukubahiriza kirimwa muntu mu byerekeye imyidegenzo y'abanyagihugu mu byerekeye ntwaro ibereye mu byerekeye ukwishira no kwizana kw'abarundi ni nacyo gituma abanyagihugu bari mu mice itandukanye baguma basemerera basaba yuko umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye yo kwigira kuri kahise kuvyabaye kuva genekezo rya 2026 zo kwezi kwa kane mu mwaka w'2015 kugira ngo ahubure intwaro ikorera barundi intwaro irondere umuti urama ku bibazo byose byadutse ico gihe harimwo ibibazo by'ubwicanyi harimwo ibibazo by'ukurenganya abanyagihugu aho ubutungane tubona bwagiye gufasha abicanyi hanyuma gucyo ibyo bibazo n'ibyahera impunzi zirenga 300,000 zikigorewe mu makambi y'impunzi zizoheza zishobore guhunguka gucyo mu minsi iza zibandanye zisangira ikivi n'abandi banyagihugu kugira ngo twubake Burundi turonde iterambere ry'igihugu bitabaye uko naho Perezida Evariste Ndayishimiye azokwitwa yuko atwaye igihugu mugabo atagitwaye kuba rero umukuru w'igihugu byonyene ntibihagije hakenewe yuko igihugu kiba mwituze birakenewe yuko abarundi bagira umwidegenzo birakenewe yuko umurundi atama agenda akibaguzwa yibaza yuko azirya avuze yashikirije birakenewe yuko umunyagihugu atama arara ntibuca yiteze abaza kumurara ku mugono abona bo bakaba izambonera kure abona bakaba ari babasirikare na babapolisi bataye ibanga aho gukorera abarunda gukingira abanyagihugu bakajya gukorera bamwe bamwe mu batwara umugambwe cyanke muri abo barangwa n'ubwicanyi
inyuma y'imyaka 5 atawuzi irengero giwe umushinga mateka Oscar Ntasano n'ubu butungane nta muco buratanga kuhazimanganiye uwo mushinga mateka akaba n'umugwiza tunga yavuka mu ntara ya Makamba abari bafashwe mu matohoza nta minsi bamaze mu gasho kuko bari abakozi biperereza biri mu rwandiko rwashizwe habona n'isekeza ndondeza gishirahamwe Fokode muri iryo shirahamwe basaba ko ababuzwe irengero bose harimo n'umushinga mateka Oscar Ntasano baronswe ubutungane inkuru twateguriwe na Josephine Jones Nkunzimana
imyaka 5 iraheze umushinga mateka wa CNDD-FDD Oscar Ntasano anyurujwe ishirahamwe Fokode mu rwandiko n'amatohoza ryakoze rivuga ko yanyurujwe n'abakozi biperereza ryo ku kirimba cy'umukuru w'igihugu kuva kuwa 2017 anyurujwe na urasubira kumukubita ijisho amatohoza yari yemewe n'igipolisi ntacu yashitseko abari bafashwe bakekwa ko bagize uruhare muri iryo nyuruzwa na sarecane mugwiza tunga akaba n'interesi y'iperereza Etienne na Mavukiro batazira akayaga bararekuwe inyuma y'akanya gato nk'uko biri mu matohoza y'ishyirahamwe Fokode inyuruzwa rya Honorable Oscar Ntasano ryarahitanye abandi batari bake aho twovuga abakozi biwe Thieringe Ndabanka na Remy Nsabumuremyi bagiye bamuherekeje mu gitondo yafatiwemo umukozi w'iperereza yakoreshejwe mu gutega umutego Oscar Ntasano nawe nyine yarishwe anizwe inyuma y'iminsi ibiri gusa Rambere bitanga Imana yaranizwe n'ikiziga nticahawe umuryango wiwe mu ishyirahamwe Fokode basaba ko amatohoza kuri iryo nyuruzwa no ku bandi benshi yokogwa neza kandi abagize uruhara mu bubisha nk'ubwo bose bagahanwa Oscar Ntasano ni umwe mu bantu benshi bagiye baranyuruzwa kuva mu mwaka w'2015 mu nyuma bakabugwa irengero
abantu batanu barakomeretse kuri uyu wa mbere mu mishamirano yadutse hagati y'abanywanyi b'imigambwe CNDD-FDD na CNL muri komine Kiremba mu gacimbiri mushora umukuru w'umugambwe CNL muri komine Kiremba Sebastien Kavakure aremeza ayo makuru agasaba inywanyi b'iyo migambwe kwihanganiranira mu byumviro byabo bakareka gusotorana no kwihanira Pascal Sebigo umusantere w'iyo komine akaba kuri uyu wa kabiri yagirishije inama kuri uwo mutumba kugira ahumurize aho yahamagariye abadasangiye imigambwe kubana mu mahoro abo bakomeretse bariko bavurirwa ku bitaro bikuru by'Ingozi abanywanyi hafi batandatu b'umugambwe CNL bakaba bari mu minwe y'igipolisi
Inzamba.
Umupolisi yarakomeretse kuri uyu w'Imana aturiwe n'umucanwa wadutse uturutse ku gitoro cari kibitswe mu nzu ibamwe abapolisi bari ku kirindiro cyo kuri zone Gitaba ya komine Makamba. Nkuko amakuru dukura mu gipolisi abivuga, ico gitoro cahatswe kwiha inkumbi cari cafashwe n'abapolisi bo ku kirindiro cyo ngaho nyene kuri zone Gitaba. Aya makuru nyene akavuga ko ico gitoro cari mu mabido abiri cari cafashwe mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu kiriko kijanwa mu ntara ya Bururi inyuma y'uko kibika mu nzu babamwo ifatanye n'ibiro vya zone Gitaba. Uwo muriro rero ngo ukaba wahavuye waduka ku Imana kubera imbabura bariko bakinjika ko maze umupolisi yararyamye araheza arasha hamwe na bimwe mu bikoresho by'abapolisi bigizwe n'impunzu. Uwo mupolisi yakomeretse akaba yaciye atwagwa ku bitaro bikuru by'i Makamba. Abapolisi bakaba bamaze iminsi basaka igitoro cya magendu kidandazwa bidaciye mu mategeko kuvaho gitanguriye gukena mu Burundi. Mu butungane umunyororo w'ugufungwa ubuzima bwose ihadabu y'imiliyoni 10 n'ukwakwa uburenganzira burekuriwe umunyagihugu ico nico gihano Sentare Nkuru y'Ingozi yaciye mu rubanza rw'ikibiriraho ubwo kuri no uwa mbere yahanishije uwitwa Elia Irakoze umusore w'imyaka 25 ku mutumba Kinyami mu gisagara ca Ngozi. Yagirizwa kuba yarishe umwana w'umwigeme w'imyaka 16 inyuma y'ukuba yamuteye inda. N'inkuru ya Josephine Jones Nkunzimana.
Mu gihe Sentare yasasa mu ntara y'icese y'imanza z'ikibiriraho kuri uno wa mbere umushikirizamanza wa Repubulika ya Girigeri yakoze ugushurashuza umwigeme w'imyaka 16 kuba yaramuteye inda akagerageza kuyikuramwo no kuba yavuye amwica amunigishije umugozi. Uyu musore ntiyakanye ibyaha yagirizwa ahubwo akaba yisiguye avuga ko yabitewe n'akaboregwe kuko yari yanyoye inzoga zikaze n'urumogi akaba yaciye asaba Sentare kumucira inkoni ngufi. Umushikirizamanza we akaba yabwiye Sentare ko ivyo uyu musore avuga bidafashe ahubwo ko yari yarabiteguye n'ikimenyamenya n'uwo mugozi yakoresheje mu gukora iryo bara kandi akaba yari yanateguye isashe yo kumuhambamwo. Niko guca musabira igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose, gutanga indishi y'akababaro y'imiliyoni 15 no kwakwa ubwenegihugu. Urubanza rumaze kuva mu mwiherero, Sentare yasomeye Elia Irakoze igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose, ukuriha indishi y'akababaro y'imiliyoni 10 no kwakwa amateka n'ubwenegihugu ubugenga abantu n'ivyabo. Nkumenya ko Elia Irakoze agikora ayo mabi yaciye ahungira muri zone Ngagara mu gisagara cya Bujumbura.
Urakenuye Josephine Johnson Nkunzimana. Amadosiye 750 y'abakozi ba leta yarahagaritswe kubera ko beneyo basanze batari ku kazi muri aya mezi atatu aheze. Bishikirizwa n'umushikiranganji w'abakozi n'akazi mu gihe yariko ashikiriza ibyaranguwe n'ubwo bushikiranganji mu gice cya gatatu cy'umwaka. Tadedi Kumana amenyesha ko ubwo bushikiranganji bugiye gushira mu buhinga bwa none amadosiye yose y'abakozi ba leta. Umviriza umushikiranganji Tade Ndikumana.
Aha rero umuntu w'umushikiranganji turiko turitegura yuko amadosiye y'abakozi bose ba leta ategerezwa kubikwa mu buhinga bwa none cyo bita digitalization. Ariko imbere yuko ibyo bishoboka hari igikorwa nyamukuru cyo gutunganya neza amadosiye placement administratif. Ibyo rero byarakozwe ku buryo tugenda turapanga neza amadosiye mu bubiko bwabigenewe kugira ngo icyo gikorwa cyo gukoresha ubuhinga bwa none kizoze gifise aho gishikira. Cyo gituma hariho amadosiye y'abakozi ashika 6491 yashoboye gutunganywa neza icyo bita classement des dossiers suivant les normes. Muri icyo gisata nyene kijyanye n'intwari ibereye mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi, hari igisata cy'ubugenduzi aho tuguma turaba yuko abakozi duhemba bari ku kivi koko. Birashika rero basanga umuntu arahembwa mugaba mu Burundi ariko arakora ntumutore. Nacyo gituma amadosiye y'abakozi 150 yahagaritswe. Icyo gihe cya duhagarika imishahara kugira ngo tubanze turabe neza yuko umukozi ariko arahembwa ariko arakora koko. Imiliyoni 10 nyene sura tukaraba mu madosiye yuko impamyabushobozi abakozi baba bazanye arizo zemewe n'amategeko. Harabaye rero turabira hamwe impamyabushobozi zishika 529 muri izo twarabonye yuko nka zose zikwije ibisabwa, ariko hariho imwe itari ikwije. Iyo nayo ingene Yesu yatumuhagarikira umushahara abanza kaza gusigura neza ingene yaronse iyo mpamya bushobozi.
Amategeko akingira itunga n'ubuhinga mvabwenge ategerezwa gukurikizwa kugira abahinga babeshweho n'imyuga yabo. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe imico kama kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe itunga mvabwenge propriété intellectuelle mu Gifaransa. Ezekiel Nibigira akabasaba abantu bose bakoresha ubuhinga bw'abandi nk'amaradiyo, amazu y'uburaro n'ingenzi n'abandi kubahiriza amategeko. Tega matwi umushikiranganji Ezekiel Nibigira.
Ariko nkuko mubibona impinga iracari ndende. Icibonekeza nuko baba bahinga ubwabo, baba abakoresha ubuhinga mvabwenge. Bose baracakwiga amaguru mu gushira mu ngira amategeko. Biraboneka neza ko agateka k'abahinga katarubahirizwa ku rugero rushimishije. Nkuko mubizi mu guhingura igikorwa umuhinga akoresha ubwenge bwiwe umwanya munini n'uburyo bwinshi. Harageze kw'abahinga babeshwaho n'umwuga wabo ku rugero rw'abandi bakozi, maze ico gisata kigire ico giterereye mu butunzi bw'igihugu n'abahinga batera imbere bateze imbere n'imiryango yabo. Duhamagarira abegwa n'igikorwa cyo gukingira ibikorwa by'abahinga bose umwe wese mu bimwereke kugira ngo amategeko akurikizwe. Turasabye nabo bose basanzwe badufasha gushigikira bimwe biboneka ishirwa mu ngiro ry'itegeko rikingira agateka k'abahinga. Tukaba kandi tumenyesheje bene igihugu bose hamwe n'abakoresha ibikorwa by'abahinga aribo baba amaradiyo n'imbonesha kure, amahoteli, amazu y'ubutambi, ay'ubunywero, ibisata byo gutumatumanako amakuru, ibibanza biberamwe imanza n'ahantu, ko ibikorwa biringaniza ingene ishirwa mu ngiro ry'itegeko bigiye kubandanya mu maguru masha. Umwe wese mu mirimo asanzwe arangura muhamagariwe kwitunganya kugira ngo mukore mwisunze itegeko rikingira ibikorwa by'abahinga. Uwo wese atazovyubahiriza azohanwa hisunzwe ingingo zategekanijwe muri iryo tegeko nyene.
Ni kuri iryo jwi ry'umushikiranganji ajejwe imico kama duce dusozera kwa no makuru. Ndabashimire ko mwaduteze abiri. Shozi Mkaze nije nariko ndabashikiriza umugoroba mwiza mwese na hutaha.